Nyangi.
Ndabara mkija mahoro mwewe mwese muteza viri hadio isanganiro kaze murano makura gizwa ningingo nguru nguru zikurikira. Abarundi bahamagarirwa kubaka hakurikijwe amategeko eka ngo nta nukubaka ahategwa hashobora gutegwa n'imyuzurira gutyo ngo birinde ibiza n'isibe nakamugategwa n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iruhande y'agashiru kabute ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ngo bwarumvikanye na bimwe mu bihugu byo hanze byakira abaganga b'abarundi kugira ngo hagabanuke umurindi w'abaganga baheba kazi bakaja kuronderera ubuzima mu bindi bihugu muravyumva murano makuru muri komine Kayanza havugwa umubano mubi hagati y'abubakanye biturutse ku kaboregwe k'inzoga zidandazwa mu maplastike mugenzi wacu Patrick Nsengiyumva kaja kubitubwira murano makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ibyuma na François Akimana
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
ndonge kubaramutsa ishure ry'akarorero ryo mu Ngagara benshi bita ENE turi mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura rirageramiwe n'ikimanga cadutse mu burengero bwaryo umuyobozi w'iryo shure akavuga ko yabimenyesheje abamukurira Tarsis Benda ntokira gasaba igisata kijejwe inyubako gusanasana ico kimanga n'inkuru ya Evariste Nzikobanyanka
Icho kimanga kirenze umwaka cadutse mu burengero ishuri ryisumbuye ry'akarorero ryo mu Ngagara yahoze gitwa ENE kiri iruhande y'ibarabara gitiriwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika hafi y'igipolisi kijejwe imbibe n'ibirere pafe Icho kimanga kiramaze gutuma uruhome rw'urugo rw'iryo shure rwaga imigaga ni kabiri na rimwe hamatagikozwe rugasenyuka umuyobozi w'iryo shure akavuga ko ibintu bimeze uko kandi haheze igihe kinini babibwiye amuvyega ariko atakira kogwa
ishure kubatse mu mwaka w'2013 ko yarimaze iminsi mugabo urabona ko itanguye isari n'usambuka kubera iki kimanga yagaramiye kimanga rero kimaze iminsi itari mike urabona ko bari bahubatse ubwa mbere amagasambuka mugabo byatangiye kuvuma ku bita cyane cyane ku mwaka uheze ubwo twabibona abanza bigejejwe mubyere ushakangari yagiye inyubako babibabwira babadukuraba baje kuraba mugabo bashoboye gukora ishuri munsi tubona tubona ko nubu baguma aduga nako hageze ikometero zitarenga bitatu
Tarsis Benda ntokira asaba ikigo kijejwe inyubako ubuha kubaka ahari ico kimanga ibihuha bitarahuka ngo kuko ishuri arongoye co kimwe n'abavyeyi atatu bo kwishoboza
abavyeyi twavuganye mu nama n'abagishije umutu wa mongoheze tariki 19 bavira ko tuzanye n'iki kimanga barayo tubatse kuvyigira hamwe asaba ko tushobora ko kimanga kinini cyane gose Yetu afeti basabye ko nabo nyine ushoboye kutubwira hejuru kuyo bikora.
Si iryo shure ryo nyine ribangamiwe n'ikimanga mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura muri komine Mukaza twovuga nka Risese Pebu yo kwijabe na Risedo la Convivialité yo muri zone Kanyosha ya komine Mugere.
Evariste Nzikobanyanka ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano buhamagariye abarundi kwirinda kubaka hadakurikijwe amategeko no kutubaka ahantu hashobora gutegwa n'imyuzurira mu itangazo ryo kuri uyu wa kane Richard Ndayisaba umunyamabanga ntegayezwa ajeje ibibazo by'umutekano muri ubwo bushikiranganje yibutsa abarundi kwirinda guhonya ibidukikije mu ntumbero yo kubandanya bahangana n'ibiza n'isibe akaba abishikirije mu gihe hahimbazwa kuri uyu wa gatanu umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya ibiza n'isibe tumukurikira
mu gihugu cacu ibiza n'isibe si agaseseshwa rumuri ibyo biza navyo bikaba biterwa n'igwirirana ry'abantu ihindagurika ry'ibihe guhonya ibidukikije hamwe n'ukononekara kw'imisozi ihanamiye ibiyaya ibi bikatwibutsa ko kugira ico dukoze kare kugire dukinge bimwe biboneka ibyo dushikira bitaraba twihweje ingaruka bitera leta y'u Burundi ibicishije mu gisata c'igihugu kijejwe gukinga no gutabara mu gihe cibiza n'isibe ibandanya kwigisha no gukaburira ubumenyi inzego zose n'abene gihugu kugira abame biteguriye gukinga no guhangana n'ivyo biza ni muri iyo ntumbero hari n'ibindi bikorwa leta irikirarangura nk'ishyirwaho rya politiki y'igihugu ijejwe gukinga ibiza n'isibe gushiraho ubutabazi gitunganije kuri bose tutibagiye n'inyigisho zo kumenyesha uko ibiza bishika n'uko duhangana navyo kwitwararika gushira uburyo mu bikorwa byo gukinga ibiza kurusha guhangana navyo ni ugutunganya neza imigabo n'imigambi irama mu gukingira ibinyabuzima mu kwigisha bene gihugu n'inzego ibijanye n'ibiza n'uko bohangana navyo mu gihe bishitse ihimbazwa y'uwo munsi mukuru nakaryo keza ko kwibutsa uruhara rw'uwo ari we wese kubwira ico aterereye mu gukinga no gutabara mu gihe c'ibiza n'isibe ni kuri iyo mvo rero duhamagariye abarundi bose kwirinda kubaka hadakurikijwe amategeko agenga inyubako kugira twirinde imiriro y'ivyaduka kutubaka ahantu hashobora guterwa n'imyuzurira hamwe no kwirinda kubaka ku misozi ihanamye twese rero dushize hamwe inguvu n'ubumenyi turashobora kugabanya ingaruka ziterwa n'ibiza tukubaka uburundi bwifashe kandi buteye imbere kugira abadukomoka ko bazobe mu gihugu ciza kizira ibiza
mu gisata camagara y'abantu bamwe mu bamwe mu bashinga amateka barafise amakenga afatiye ku baganga baja gukarihirizwa ubwenge ko bashobora guca bagumayo narijya hari n'abandi bagiye mu bindi bihugu bigishijwe n'Uburundi byavugiwe mu namashinga amateka mu ntango zinondwi bigicegeranyo cakozwe na Sentare jeje gucungera amatungo ya leta kubijanye n'ingene bitaro vy'akarere vya Ngozi bitunganijwe Dr. Ridwine Baradehano umushikiranganje wa magara abantu asigura ko umurindi w'abaganga bagenda hanze wagabanutse kuva babahaye agashiruka bute nayo kubagenda kwiga ntibagaruke yamenyesheje ko bavuganye n'ibihugu bifasha mu kwigisha mwe nabo baganga kugira ngo bumvikane igitigiri botwara bivanye nabo bigishije n'inkuru ya Alexi Ndayisenga
Hari kuri uyu wa mbere aho abashinga amateka bariko biga ku cegeranyo cyakozwe na Sentare jeje gucungera amatungo ya leta kubijanye n'ingene ibitaro by'akarere bya Ngozi bikora muri iryo sasa cyagaragaye ko ikibazo cy'abaganga bagenda gukorera hanze kikiraje ishinga bamwe mu bashinga amateka aho umushinga amateka Martin Ivyabandi abaza nimba ingingo yo guhagashiruka buta abaganga yoba yaragize impinduka
munama shikiranganje mwarize kandi arashyirwa mu ngiro ibijanye no guha agashiruka bute babaganga babahinga kabuhari kugira ntibagume bagenda mu mahanga bagiye kurondera uburyo bwo kubaho ndashaka mbaze kuva ijya nyingo imaze gufatwa kandi mukayishyira mu ngiro muravye murindi bagenda ko nuko bariko baragenda ubu byo bimeze uti ko ari amakuru umuntu atatoje avuga ko ari bamwe bariko baragenda bagaruka
kurundi ruhande umushinga amateka Claude Badugaritse afise amakenga ku barungi kwa kwiga hanze muri kino gihe ngo kuko bagenda ntibagaruka
nabonye umare commandation mwashizemo ikijanye no gukarihiriza ubumenyi abaganga dusanzwe dufise ariko hamaze igihe hibonekeza n'abagiye hanze y'igihugu ko batagaruka benshi bavuga yuko aragahembo kadashemeye none nyakuba mushikiranganje n'izihe nkingo muri ko murafata kugira ngo ubu bwinshi bw'abaganga bari kubava mu gihugu bakaja gukorera handi kugira ngo turabe nyine byuhagarara
yishura kuri ibyo bibazo mushikiranganje w'amagara y'abantu Ridwine Baradahana avuga ko umurindi w'abaganga bagenda wagabanutse
mu bisanzwe abaganga ntibahagaritse kugenda ariko umurindi twovuga yuko usa n'uwahagaze twatanguye duhemba abaganga bashika amajana icyenda umwaka uraheze ubu unye turahemba abantu bashika amajana umunani na mirongo umunani uva yuko umuvuduko si umwe strategi ku kibazo cy'abaganga bashobora kuja kwiga ntibagaruke nka Enabel yadufashije kugira shijido district abonye yuko hari hagahaze muri cooperation basa n'abaduhenze kuko nk'abaganga bose baforumye kura shijido district bose baciye bagenda hanyuma turagira inama na representant mondial wa Inabe turamubwira tuti twebwe hako mutuformera barundi kugira muce mubatwara mwofuma mubireka kuko muraduhenda tuti rero twumvikane turazi ko mukeneye abaganga iburaya twumvikane nimba muformye muri shiji do district muformye abaganga ijana kubera rimwe mwaduhaye amahera basi turabahaye 60 rero twaravyumvikanye
abaganga barenga ijana na 70 nibo bagiye gukorera hanze mu mwaka wa 2024 na yabagera ku 80 batari bafise aho bakora bakabaciye bahabwa akazi nkuko byashikirijwe n'umushikiranganje w'amagara y'abantu muri iyo nama nshinga mateka
isanganiro inami sumbingimba
Kwisaha imwe joro n'iminota 10 muri studio za radio isanganiro amakuru twabateguriye arabandanya ugwaruka rwo mu ntara za Burunga harimo intara ya Kereya Makamba na Rutana hamwe na Bujumbura mu bice bimwe bimwe ngo ntigwitabira cyane ntigwitabira cyane gutera ibitegwa biteba gutanga umwimbo nk'umwumbati bivugwa n'umuyobozi wishira hamwe Luvan Cooperation ku gwego gw'igihugu mu Ruganda go kuri uyu wa kane go gushira habona ibyavuye mu bushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'ubushakashatsi cha kaminuza y'u Burundi CNDS ni cha kaminuza Lumière de Bujumbura rico Qfor Leonidas Mbanza Mihigo avuga kandi ko ugo gwaruka basanze gwitaho uguhingura no gushora ivyimbuwe n'ibindi bitegwa byumbuka n'ingoga nk'imboga hamwe n'ukorora inkoko tumutegabire
Shakashatsi rero bwavuye kuki byavuye uko twasanze abakiri bato badakunda kwitabira ibyerekeye uburimyi turavuga tuti none biva kuki kugira ngo abantu bakiri bato ko bataza bitabira ibyerekeye uburimyi bakatubihaye intuze ikigo citwa Kirdes cyo muri kaminuza y'u Burundi ubu rero bajuze kwerekana ibyo batoye kugira ngo tubiduhanane ibyumviro turamye twoteza imbere uburimyi tubijije ku bantu bakiri bato rugwarukabira rugora kugira ngo ruje mu byerekeye uburimyi byo kintu nabo muri atelier nuko rwarukundi gukunda guteza imbere ibitegwa bimanwanya muremure fata nyimyumba mwe ugasanga nk'ibyerekeye nk'imboga byerekeye nk'ukorora inkoko ugasanga ni ibintu bihorohera cyane kurumva bitanga inyungu n'ingoga n'ibigori nafi nyene basa n'abazobyitabira cyane hanyuma ikindi novuga nuko turetse ibyerekeye kurima cyane korora hariho ibindi bisata byerekeye urinyumbwa atari urinde bwo nyabwo nk'ibyerekeye dufata nko kwegeranya umwimbo akagenda kuwudandaza cyane kuwihingura ibyo ni ibintu twasanze mu ngo aba ugwaruka rashobora kuzobyitabira hanyuma bigatuma rero bashobora kuronka nakazi ibintu tuzobanaye twiga hanyuma duce tufata indi ma decision kugira ngo nyene duteze imbere ibyo bisata tubona yuko abajene bitabira gusumba ibintu amakindi naco nuko tuzoshobora kugira n'ubushakashatsi kugira ngo twasanze basanze yuko ibintu byerekeye guhingura ibitego bitaratera imbere mu ntara y'urunga no mu gihugu yugo nyene cyose tuzogerageza uburyo tugira ubushakashatsi ku buryo dushaka guteza imbere ibintu byerekeye guhingura ibitego kugira ngo tushobore kunuko nabibika gutwasanze ibitego byinshi mwimbo mwinshi ukunda kononekara
mu gisata c'indero ngo kirazira kikaziririzwa kwirukana kwishura umwana w'umutwa ngo ntiyambaye umwambaro w'ishure canke ngo hari amahera atatanze nitegeko ritangwa na Augustin Minani musitanteri wa komine Rumonge mu ntara ya Burunga ni mu nyuma yaho bamwe mu bavyeyi b'abatwa bashikirije ko hari abayobozi b'amashure batabubahiriza muri zone Kigwena mu nama yo muri iyo zone ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu ni inkuru ya Jean Pierre Misago
abo bose bahebye bahere bitangani birabaje kubona abantu yaragize mu
gice cyo mu bavyeyi babatwa bo kumutumba mayengo muri zone Kigwena abana babo b'abanyeshure bariko baraheba amashure babuza amakaye n'umwambaro w'ishure
birabaje kubona abantu yaragize mu gice cyenda akabura amakaye na diplome akacagera kuruza kirwaye wamubwije akugira ngo bamumatwe ngo genda nawe
Abandi nabo ngo baraheba kubera gukena amafaranga y'ishure.
Nikiri kwaje nacho. Batugira yuko umwana nawe yo ayinga mwaka kane. Yo tangire 2005 gice kimwe. Ayo mara nayo tuhoronga.
Mu rugendo Augustin Minani musitanteri wa komine Rumonge muri iyo zone ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu yamenyesheje ko amakaye abantu nikora ahari kandi ko kizira kubayobozi ko birukana abantu nikora baba basanzwe bazi ngo ntibambaye umwambaro w'ishure uretse ko batanarihishwa n'amahera y'ishure
mana nawe nikora ntatuse kwirukanwa ngo ntambaye uniforme abayobozi mu byumba mana nawe ntabura bazi mana w'umutwa ateza kwiga atambaye uniforme ariga
Muri iyo nama uwuserukira abatwa muri zone Kigwena yasabye kandi ko bohabwa amatongo bemerewe n'umukuru w'igihugu musitanteri wa komine Rumonge yishyura ko icyo kibazo bagituye inzego zibakurira Jean Pierre Misagi Chabara Radio Isanganiro
Tuve mu manuko bw'igihugu tuje mu buraruko muri komine Kayanza ho iyo komine ngo irajwishinga no mubano mubi uri hagati y'abubakanye bamwe ngo kubera biturutse ku kaburegwe k'inzoga zihingurwa mu Burundi zikadandarizwa mu macupa ya plastique Godefroid niyo nizigiye mu stantere wa commune Kayanza agasaba barongoye kwirinda kaburegwe ngo kuko gatuma ingo zidatera imbere. Victor Segasago uramatari w'intara ya Butanyerera agendera amakomine agize iyo ntara mu kwezi kw'icenda guheze yasavye ko izo nzoga zoza zirasakwa mu mazu y'ubudandarizo bw'ibifungurwa ngo kuko bihungabanya umutekano cyane cyane w'ingo. N'inkuru ya Patrick Sengiyumva.
Haba mu masaha y'igitondo inyuma y'umutaga canke na nijoro haribonekeza abanyagihugu na cyane cyane mu gisagara cha Kayanza bihereza inzoga zikaze zikoregwa aha mu Burundi zikadandarizwa mu macupa ya plastic. Mustanire wa commune Kayanza Godefroid Yonizigiye amenyesha ko akaboregwe gaturutse kuri izo nzoga kariko karahungabanya cyane umutekano w'ingo.
Ubari inzoga batandaza mu Burundi usanga abantu banwa batazi no kuyigerera akarero hari umuntu usanga nk'umugore yacumise umugabo izibaze kumuvaga sahara byazi ubu urasha gusaga muri butike irimo umuceri n'ibiharage n'isukari no munyu gashatara zarazi yanzoga zo mu bugopo ugashanga rero bazinwa batanariye.
Godefroid Yonizigiye yarongoye commune Kayanza asaba barongoye kwirinda kaboregwe n'amatati aturutse kuriko ngo kuko iyo abubakanye batase ngo bitaheza ngo bikunde ko baje inama n'ingingo mu iterambere ry'urugo. Mu kwezi kwa Nyakanga guheze na General de Brigade de Police Victor Segasago buramatari w'intara ya Butanyerera akaba mu ngendo yakoze mu komine agize iyo ntara yamenyesheje kwizo nzoga zidandarizwa mu macupa ya plastic zigisibije mu guhungabanya umutekano w'ingo.
Mu guhungabanya amahoro n'umutekano harimo akaburekwa ariyo ntandaro y'ibibazo byose dusanga mu miryango. Ibibazo byahusanga abo bakanye umugore n'umugabo bama mu nduru aho usanga abagabo itunga ry'urugo itunga ry'umuryango barisesagura kubera akaburekwe. Mu matohoza twagize twashe dusanga ari uko hariho inzoga iziziri ubucupa bwa plastic mu buri za buryohe usanga nk'umubure zinarengeje ibipimo batanze muri DPN ugasanga sibyo biriko birakoreshwa ugasanga rero zidandarizwa mu makiyosike ugasanga zidandarizwa mu mabutike ziriko zidandarizwa hamwe n'imiceri n'umunyu nuko atakinyobwa na kimwe kirimo alkoholo cyangwa ikiboretse kidandarizwa muri butike kidandarizwa muri kiyosike.
Warongoye intara ya Butanyerera asaba abajejwe intwaro n'abajejwe igipolisi kuza barasaka izo nzoga zikaze aho zidandarizwa mu mazu y'ubudandarizo bw'imfungurwa ngo kuka benshi mu bazihereza ariyo bazikura. Mu Kayanza mu ntara ya Butanyerera, Patrick Nsengiyumva ku bwa Radio Isangani.
Arakoze Patrick Nsengiyumva kabari nunga ku isaha imwe ijoro n'iminota 18 muri studio za Radio Isanganiro. Ndangirije amakuru twabateguriye mwakoze mwebwe mwese muyakurikiye. Yakoze na François Kima na yamfashije mu buhinga bw'ivyuma. Ibiganiro n'amakuru ku isanganiro birabandanya.